VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese, turabaramukije aho muri hose. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidèle Niyongabo. Tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Noneho nkanasaba ndetse inzego z'ubutabera ko zashyira ingufu mu gukurikirana abateye bano bana inda cyangwa abakomeje gutera abana inda kugira ngo babibazwe.
Uwo ni Evariste Murwanashyaka ushinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa mu ishyirahamwe mpuzamahanga rireba uburenganzira bw'ikiremwamuntu CLADO ryo mu Rwanda.
Inama nshingamateka y'Iburaya yafashe ingingo ku kugena ibintu byifashe mu Burundi. Muri raporo nshasha ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryagiriza Leta y'u Burundi ko yanse gukurikirana imbonerakure.
Imyiteguro yo guhererekanya ubutegetsi hagati ya Perezida Barack Obama na Perezida watowe Donald Trump irarimbanyije hano i Washington DC. Izi nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ubu noneho duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Fidèle.
Urakoze Eugenie. Duhere ku makuru yerekeye Burundi. Inama nshingamateka y'Iburaya yafashe ingingo ku kugena ibintu byifashe mu Burundi. Iyo ngingo yibutsa abategetsi b'u Burundi ko bategerezwa kubahiriza gukingira no guharanira uburenganzira ngendegwa ko bw'ikiremwamuntu. Bisabire kugwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa ry'abantu bose bapfunzwe kubera ivyiyumviro vyabo. Iyo ngingo isaba umuryango w'ibihugu by'Uburayi n'ibihugu bigize uwo muryango kongereza utwigoro twayo mu gushigikira no gukingira abaharanira agateka ka muntu n'amashyirahamwe ageremiwe mu gihugu. Iyo ngingo isaba abategetsi b'u Burundi kurekurira itangazamakuru gukora bidatevye no kurekurira abanyepolitike batavuga rumwe na leta bari mu muhungiro gutahuka mu gihugu. Isaba leta y'u Burundi gusubira gukorana n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka ka muntu no kurekurira abategetsi b'ivyo biro kuja mu bibanza abantu bafungiwemwo. Iyo ngingo isaba urwego gw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi na sentare mpuzamakungu mpanavyaha gutanguza vyihuta itohoza ku iryozwa ry'agateka ka muntu mu Burundi, harimwo n'impungenge kwihonya bwoko rishobora kuba. Iyo ngingo irerekana impungenge zikomeye cyane ku vyatangajwe na Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016, aho ashobora kuzosubira kwitoza mu kiringo kigira kane mu mwaka w'2020. Ku yindi nkuru yerekeye u Burundi, muri raporo nshasha ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryagiriza Leta y'u Burundi ko yanse gukurikirana imbonerakure. Iryo shyirahamwe rivuga ko zotegerezwa kubazwa amabi zagirizwa. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko imbonerakure bisa n'uko zikora amabi mu Burundi muri iki gihe atabwoba bw'uko zishobora gukurikiranwa. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko ivyo ryatohoje bifatiye ku bantu ryabajije mu kiringo c'amezi atatu arangiye, aho ryatohoje ubwicanyi butari buke, gufata abantu bunyamaswa no gukubita abantu. Iryo shyirahamwe rivuga ko imbonerakure zashizeho amabariyeri mu ntara zitandukanye, aho zifata zigakubita abarengana zikongera zigasahura amafaranga n'ibindi baba bafise. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko ryagerageje kurondera abavugizi bo mu biro kwa Perezida n'igipolisi n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi kugira bishyure kuri ivyo vyagirizo, ngo yamara ntibashoboye kubaronga. Ishyirahamwe Human Rights Watch risaba abategetsi b'u Burundi gutegeka abadatevye imbonerakure, guhagarika gupfunga abantu mu buryo butemewe n'amategeko, gufata nabi abantu no kubambura amafaranga.
Ibikorwa bijyana n'umuhango wo kurahira wa Donald Trump ku mwanya wa Perezida wa Amerika bizamara iminsi itatu guhera kuri uyu wa kane uyu munsi saa sita. Trump na Vice Perezida watowe Mike Pence barabanza kujya mu muhango wo gushyira indabo ku irimbi ry'igihugu riri mu mujyi wa Arlington muri Leta ya Virginia hano hafi ya Washington DC, aho basekombata abasirikare barenga 400,000 n'imiryango yabo bashyinguwe. Nyuma Trump harafata ijambo mu birori byo ku rwibutso rwa Perezida Lincoln. Uwo muhango uraba urimo umuziki, aho abahanzi b'umuziki wo mu bwoko bwa country Toby Keith na Lee Greenwood baza kuririmbira. Haraba hari kandi n'abahanzi b'umuziki wo mu bwoko bwa rock barimo orchestre yitwa Three Doors Down n'abandi. Kuri wa kane ku mugoroba byitezwe ko Trump na Pence hamwe n'abandi bayobozi baza kuba bari mu muhango wo gucana buji mu gihe cy'amafunguro y'umugoroba aho baza gusangira n'abateye inkunga y'amafaranga mu bikorwa byo kwiyamamaza. Uwo muhango urabera kuri station ya gari ya moshi yitwa Union Station hano i Washington DC. Ejo kwa gatanu niwo munsi wo guhererekanya ubutegetsi hagati ya Perezida Barack Obama na Donald Trump. Trump azaba abaye Perezida 45 azarahirira ku nzu ya Kongere hano i Washington DC. Turaza rero iyi nkuru kuyigarukaho mu kanya hamwe n'abakuru bacu n'abanyamakuru bacu barimo kubikurikirana.
Mwana njia kukulike na makuru yohijano hino tukwa bateguriye. Tugaruke muri Afrika, aho makuru ya nyuma dufise avuga ko prezida yavuye mu matora muri Gambia Adam Barrow yarahiye mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu mushasha akaba yararahiriye mu gihugu cha Senegal kubera yahunze igihugu cyiwe cha Gambia bivuye ku ngingo ya prezida ya ahari yahora Yaya Jammeh yanse gutanga ubutegetsi. Ibirori rero byo kurahira byari bitegekanijwe kuba uno munsi kwa kane ku mugwa mukuru wa Gambia Banjul. Ibihugu bibanye vya Gambia mu karere ko muri Afrika mu burengero biriko bigerageza gutorera inyishi ibibazo vya politike biri muri Gambia. Inteko z'ibihugu bigize ishyirahamwe CEDEAO zari zirindiriye kuri bibe hagati ya Senegal na Gambia uno munsi kwa kane.
Inyubakwa y'umuturirwa mu murwa mukuru wa Tehran iri muri Iran yaguye imaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Umubare w'abapfuye n'abakomeretse nturamenyekana neza, bikekwa ko babarirwa muri 40. Abazimye imiriro byibura 20 ntawe uramenya irengero ryabo. Bikekwa ko babahitanywe n'iyo nyubakwa ihanutse. Ibyo byavuzwe na Meya Mohamed Magher Garibaf wo bivugira kuri televiziyo ya leta. Iyo nkongi y'umuriro yafashe inyubakwa Plasco iTeherani. Abazimye imiriro rero bahanganye nawo amasaha menshi mbere yuko iyo nzu ihanuka. Polisi yagerageje kwigezayo abanyamaduka n'abandi bashakaga kwiruka basubira muri iyo nyubako ko gukuramo ibintu byabo bifite agaciro. Umuvugizi wa departoma y'abazimye imiriro iTeherani yirinze gukekeranya ku cyaba cyateje iyo nkongi y'umuriro.
Radio y'u Amerika Washington DC. Indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika B2 n'indege z'igisirikare zitagira abadereva zagize ibitero ku makambi ya Leta ya Kiislam ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu hafi ibirometero 45 mu bumanuko bushyira uburengero bw'igisagara cya Sirte mu gihugu cya Libya. Ibyo byatangajwe n'abategetsi bajejwe kwivuna abanse. Abategetsi bavuga ko ivyo bitero vyagizwe mu makambi abiri. Igisirikare kiracari ko kirasuzuma ivyavuye muri ivyo bitero. Yamara ivyihwejwe ubwa mbere vyerekana ko ivyo bitero vyashitse ku vyo vyari bigenewe. Umutegetsi ajejwe kwivuna abansi avuga ko abagwanyi ba Leta ya Kiislam batari bake bishwe muri ivyo bitero.
Ishami rya ONU ryita ku mpunzi n'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira hamwe n'abo bafatanya 72 barasaba miliyoni 691 zo gushyira mu bikorwa umugambi mushya wo kwimurira ahandi impunzi no gufasha koroshya ibibazo by'impunzi n'abimukira 1,000,000 bari mu Burayi uyu mwaka. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Lisa Schlein uri Geneve mu Swisi aho imiryango ibiri yafashe ya mbere ifite icyicaro avuga ko impunzi zirenga miliyoni 1.3 n'abimukira baturutse muri Syria, muri Iraq, muri Afghanistan no mu karere Ethiopia herereyemo hamwe n'abaturutse mu bindi bihugu bageze ku mugabane w'Uburayi muri iyi myaka 2 ishize bahuye n'ikibazo cy'ibihugu byo mu Burayi bikigingimiranya kubakira. Ibihugu byinshi impunzi nyinshi ziracyari mu nkambi zirimo nizo bikoreye aho badafashwa bihagije nta n'icyizere gihagije bafite cy'ejo hazaza. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR n'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira IOM byashyizeho uburyo bushya bwo kubona ubuhunzi no kurinda umutekano w'abo bantu.
Prezida yavuye mu matora tugaruke ngaha muri Amerika. Donald Trump yagenye Sonny Perdue yahoze ari buramatari wa Leta ya Georgia kuyobora ubushikiranganji bujejwe uburimyi igenwa ryiwe ryatangajwe ku munsi wa kane rikaba ribaye rya nyuma mu bazoba bagize Leta ya Donald Trump cyo kimwe n'abandi bagenywe imbere yaho azokenera kwemezwa n'inama nshingamateka. Sonny Perdue afise imyaka 70 muri iki gihe yahoze ari umudemokrate yahinduye umugambwe haheze imyaka 20 imbere yuko aba buramatari wa mbere w'umurepublika yatowe muri Leta ya Georgia mu kiringo kirenga imyaka 100 igihe ari buramatari Leta yiwe yaragiramiwe bikomeye n'inkurikizi z'uruzuba. yategerejwe gufata ingingo zo kugabanya amazi abanyagihugu muri leta yiwe bakoresha.
Chotse z'ijwi rya Amerika hayo namwe makuru avugwa igena no kwisi mutwumvira kuri FM 104 bice bitatu ikigari mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Encore une fois Polo Samba Africa.
Amakuru y'imikino tubyakomere niyo tugiye gukomerezaho muri uyu mwanya. Fidele nagira ngo gane na mugenzi wanjye Tsene Karikeze.
Turashaka tuganire ku byerekeye igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kiriko kibandanya kubera mu gihugu cya Gabon. Etienne, witegereje inkino ziriko
zabaye uno munsi, ubona zagenze gute?
Ye Fideli, ubu tuvugana hari umukino urimo guhuza amakipe abiri yo mu itsinda rya B. Ayo makipe na makipe avuga by'Abarabu, Algeria na Tunisia. Kugeza ubu Tunisia imaze gutsinda Algeria ibitego bibiri ku busa. Igitego cya kabiri kinjije ari penalty kose yakoze umukinnyi wa Algeria, rwose yasunitse cyane umukinnyi wa Tunisia bahita batera penalty. Buro kuri uyu mwanya tuvugana niko bihagaze kugeza ubu ngubu.
Umuntu yitegereje muri uwo mugwi n'umugwi wari wegeranye cyane ariko mu rukino uri kuratubwira ariko ruraba niyo byabandanya gutyo. Igihugu cha Tunisia kizaba gifite amahirwe yo gushobora kunguruza niyo cha kirinda gutsindwa mu rukino rwa nyuma. Ibyo
amahirwe kuri Tunisia kubera ko mu mukino wa mbere Senegal yatsinze Tunisia, ubu Tunisia mbese muri iki yafite lifte 0 mu makipe yose yari ya nyuma kuri kicisho cya kabiri muri litira rya B yari ya nyuma iramutse itsinze. Tuvuge ko bikomeje kumera gutya, ubu hasigaye minota hafi 6 irindwi hafi mu mukino urangire. Bikomeje bitya Tunisia izamutse ikaba ifite amanota 3 ahubwo Algeria ikaba imanutse cyane ikabije hafi inyuma bitewe nuko undi mukino uza kugenda. Bityo rero ngo gutegeka tukareba ntabwo byoroshye birumvikana uyu mukino. Algeria itsinzwe ubu byazayikomerera. Nibutse batwumva ko mukino uza gukurikira Senegal za gukina n'igihugu cya Zimbabwe. Kugeza ubu Senegal niyo iri ku isonga ry'itsinda n'amanota 3, Zimbabwe yo ifite inota 1.
Biratangaje kuko umuntu yitegereje umugwi nseruko yagihugu wa Algeria ufise abakinyi bakomakomeye bakina ni Buraya. Witegereje muri rusange mu nkino zimaze kuba ubona hari gitangaje ni kiye gitunguye.
Biragoye gusobanura impamvu abakinyi batatsinze kugeza n'ubu ngubu. Urabona ko umukino barimo gukina ibishoboka byose bagakora ibishoboka, ariko byageraho bari cyangwa ko basatirizamu abakinyi ba Tunisia bakabagota ntibabashe gutambuka. N'umukino wa mbere nakurikiranye Tunisia Algeria kina na Zimbabwe, wabonaga ikipe ihagaze neza abakinyi bakina neza ariko gutsinda bikanga. Ariko umukino w'amaguru yose biratungurana, nta wamenya muri minota 5 isigaye ntabwo nzi ko ari igihinduka kinini cyane. Urebye ikipe ya Algeria birasa nkaho igenda isa nkaho ivamo. Iracyafite umukino umwe nta wamenya ariko sinzi uko biza kugera muri iyo kimakeje.
Reka dukurikirane turabe mu rukino ruza gukurikira hagati ya Senegal na Zimbabwe, turabe uko biza kugenda. Urakoze.
Radijwe ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukire noneho mu Burundi. Imishahara y'abasirikare b'Abarundi bari muri AMISOM igiye kuboneka mu minsi iri imbere. Utwara akanama k'amahoro n'umutekano w'ubumwe bwa Afrika niwe wabitangaje nyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri yaramaze mu Burundi. Uwo mugabo w'umunyarigeria yanamenyesheje ko imishahara itazaca ku makonti y'abasirikare nk'uko ubumwe bw'Uburayi bwari bwabisabye. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Simaji Shergi yemeje ko ikibazo cy'ibirarane n'imishahara y'abasirikare b'abarundi bari muri ya misome cyakuwe mu nzira uwo mugabo atwara kanama kamaho n'umutekano mu ishyirahamwe hamwe y'umwe bwa Afrika Union Africaine yavuze ko umuti watowe ushimisha bose yagize ati umwe bwa Buraya buzobandanya bufatwa nk'umuterankunga adasanzwe wa Union Africaine kandi n'ubwigenge bw'u Burundi buzobandanya bwubahirizwa Shergi amenyesha ko ingingo yafashwe ije hageze kuko hari ibikorwa byiteguriwe muri Somalia.
Donc nous considérons que c'est un bon développement et cela permettra donc
agira ati nibaza ko ari ikintu cyiza twashyizeko bizotuma abasirikare bakora afite umutima munda muri Somalia murazi ko muri iki gihe twiteguriye kugaba ibindi bitero kubasha babo bakora iterabwoba ikibazo cy'imishahara nizeye ko giheze kandi kitazongera kwibonekeza
et donc nous considérons que cette question est derrière nous et nous espérons qu'elle ne puisse pas se reproduire encore.
Ikibazo cy'imishahara y'abasirikare b'Abarundi rero bari muri Somalia cyatewe ahanini n'umwe bwa Buraya busanzwe witanga. Ibihugu byo mu muryango byafatiye ibihano leta y'u Burundi kuva mu mwaka uheze byanka gucisha imfashanyo ku makonti yayo. Umwe bwa Buraya bwaciye bwanka no gusubira gutanga amahera yo guhemba abasirikare b'Abarundi bari muri Somalia buvuga ko baramutse buyatanze ategezwe guca ku makonti y'abasirikare ubwabo. Simayishere gavuga ko izi umwe bwa Buraya bwashaka byose bitakibaye.
Je pense que nous n'avons pas créer une nouvelle chose, je crois que un certain nombre de pays, y compris l'Ouganda, d'autres pays qui
ont ntakintu gishasha twashizeho ibihugu bimwe bimwe nk'Uganda cyangwa ibindi bifite ingabo muri ONU byose bifite uburyo bicishamwo amahera gashikira ibihugu n'abayakoreye nivyo twakoze uyu munsi twitwararitse ku bwigenge bw'u Burundi bwubahirizwa kuko abasirikare Union Africaine yabahawe n'u Burundi n'umuti impande zose zungukiyemwo nkuko avuga icyongereza bavuga
c'est une solution comme disent les anglo-saxons win-win a win-win solution
Utwara kanama kamaho n'umutekano muri Union Africaine yavuze ko nibindi umwe bwa Buraya bwa bwasavye byahagaritswe.
Les conditions de l'Union européenne ont été retirées. Cette volonté par exemple de soustraire en plus des 20% au Burundi.
Izo umwe bwa Buraya bwasavye byahebwe nk'akarorero ukwinuba Burundi hejuru y'ibice 20% bagashaka kubwaka ayandi mahera byahebwe Burundi. Oya, oya. Ntavyo kuri abasirikare ku makonte yabo nababwiye ko ari igihugu cyabaduhaye ingingo zose dufata twubahiza ubwigenge bw'igihugu.
Il y a des mesures pratiques qu'on prend mais dans le respect de la souveraineté du pays.
Simayishe rigatwara kanama kamaho n'umutekano umwe bwa Afrika yari yagendeye u Burundi inyuma yaho leta imenyeshereje ko igiye gukura abasirikare bayo muri ya misome hamwe batoriwe ibirarane n'imishahara y'amezi ashika 12. Shergi yemeje ko mu kiringo gito mbere gishobora kuba munsi y'ukwezi kumwe amafaranga y'ingabo z'abarundi zi muri Somalia ashobora kuba yabonetse. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi hari umwigisha yigisha ku ishuri rito ryahitwa kuri kominote mu gisagara cya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi yagirizwa n'abana 19 yigisha kuba yarabashurashuje ku nguvu. Umwigisha akaba ari mu gasho ka polisi kuva kuri wa gatatu ku mugoroba. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Aha turi mu kigo humura gisanze cyitwa bakoreye ivyamfura mbi mu gisagara cha Gitega. Aba nabana 19 biga ku ishuri rito ryitwa La Bergeonette ryabikorera utwabo mu gisagara cha Gitega. Aba bana bari hagati y'imyaka 9 na 12 bagiriza umwigisha wabo bigisha mu mwaka wa 4 ko yarabashurashuje ku nguvu. Bamwe bariko barapimwa n'abaganga abandi bariko barikinira mu kigo nkaho mengo ntacabaye. Bamwe muri abo bana bavuga ko uwo mwigisha yikingaga humbeze inyuma y'inyigisho zo kunoganza ibyo bize ku murango bita cours du soir muri gifaransa mu kigo humura gisanzu citaba korewe ivyamfura mbi mu gisagara cha Gitega baremeza ko bakiriye abo bana kugira ngo barabe ko hari ico bafasha vuba bwangu mu kurokora ubuzima bwabo. Muganga Sylvine Imana arongoye ikigo humura yavuganye n'ijwi rya Amerika.
Abo bana ntiturababenya neza igitigiri cyao kuko bagoma batsa tuzobimenya neza bose bahije kuza. Ico dukora abo bana turabaraba tukabaganiriza tukaraba ko bakeneye kuvugwa tukabavura hanyuma abajejwe ivy'ubutungane bagaca bakurikirana ukekwa ko yakoze ivyo bintu. Cyihutirwa rero turabana tukaraba amagara yabo ko ameze neza abakora amatohoza barafise ingene bakora bariko barabikora twebwe duca tubandanya dukorana n'abavyeyi n'abarezi babo bana kugira ngo turabe ingene abo bana babandanya ubuzima bwabo nkuko vyahora.
Amoso zaretse mu maso umwe mu bavyeyi wabo bana twasanze mu kigo mu raherekeje umwana wiwe yashoboye kugira ica bwijwi rya America.
Ntabwo ari ibintu biriko biravugwa, ni ibintu byabaye ko hariho umwana yashoboye kuvyerekana no kubivuga ko yarake umwana mutonya yarazi ko abariye nyina wiwe ibintu bibaho kandi bikogwa, ariko ntivyari ibintu byari bikwiye gukogwa n'umuvyeyi angana uko kandi yitwa murezi. Rero twebwe twari tuje muri uwo mubabaro kubera nta kuntu shobora konona abana batonya areze. Icyo nicyo cyari kituzanye, ariko icyo twosaba ababijejwe n'abajejwe uburezi n'abajejwe ubutungane nuko bomuhana bakamukosora bikwiriye kugira umwarimu afite unyifato nk'iyo ko yoyiheba.
Dominique Ninahazi, umuyobozi w'ishuri rito rya La Bergeronette, yatubwiye ko uwagirizwa baje bamaze kumufuta mu kazi, ko amatohoza yakozwe n'ubuyobozi w'iryo shuri yerekana ko uwagirizwa ashobora kubatera.
Twari dufite muri vacances y'umubyeyi pre vacances de Noël. Ewe mwana umwe mukobwa yigisha muri classe 4MB borumva anketere kuri umwe bicaza baravuga nabo nyene niyo basorana kubwirana nakana bonda pre de formation z'abana havuga ngo amatushimara yabera muri classe ariko arigisha binigo bikaba muri pause akamasohora abandi ngo kaza hasigara umwe guca yugara binigo muri kudiswara kumugoroba ari imbere y'ubutungane kubera ubu arahari mu gasho twamukwira mu kazi kubera habaye confrontation y'abana nawe tubona ko ariwo kameme detrace zerekana yuko ushobora kuba ari muri byo mubyo tubonye muri dosiye yiwe ni umuntu yavuze mu 5-8 umva yase ni isete de sagesse nta kuruguru nk'ubu twamuzigamo.
Umwigisha yagirizwa kugoba muzaragiye yari ashikanywe mu gasho k'inyamiramabi muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Gitega, ariko arategurirwa dosiye mu gihe yo kwagirwa n'ico caha co kugoba muzaragiye. Abizi iby'amategeko bavuga ko aha ku munyoro wo gufunga imyaka 25. Igitega, Fidende Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidele Nsabimana, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Tugena no mu Rwanda, impozamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CLADO irasaba ubutegetsi bw'u Rwanda gufata ingamba zihamye ikarwanya ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abangavu. CLADO ivuga ko imibare igaragaza ko iki kibazo cy'abangavu batwara inda mu Rwanda kirushaho gukaza umurego. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Uko iminsi igenda ishira, niko inzego zifite aho zihuriye n'uburenganzira bw'umwana zigaragaza ko ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana b'abakobwa kirushaho gukaza umurego. Impamvu nyamukuru izi nzego zihurizaho zishyira mu majwi ni uburangare bw'abagize umuryango batakigira ibyo bitaho ku birebana n'uburere bw'umwana n'izindi. Urugero, Ijwi rya Amerika ifite kuri iki kibazo yarukuye mu rukiko rw'ibanze rwa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uru rukiko rufite imanza nyinshi ruburanisha ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abangavu. Hari nk'umwana w'umukobwa uru rukiko ruburanisha urubanza rwe. Uyu mwana twahisemo guhimba akabebe ibyangombwa bye by'amavuko bigaragaza ko aribwo yujuje imyaka 18. Iyi myaka niyo fatizo y'ikigero cy'ubukure. Ibihabanye nibyo, kabebe afite utundi tubebe tubiri yabyaranye n'abagabo batandukanye. Kabebe aheka mu mugongo imfura, umwana wa kabiri akamushyira mu bitugu. Umwana wa mbere wa kabebe afite umwaka n'amezi atatu. Umusore wamuteye inda ya mbere atwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali arabyemera, ariko akavuga ko uyu mukobwa yari yujuje imyaka y'ubukure. Umwana wa kabiri wa kabebe nawe nibwo yujuje amezi atanu. Kabebe utagaragara mu rukiko kubera ariko amategeko abiteganya ku manza nk'izi yemeza ko umusore wamuteye inda ya kabiri biganaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, ariko uyu ubutabera ntiburamuca iryera. Magingo ya kabebe yahagaritse amashuri, abashinzwe uburenganzira bwa muntu bamujyanye mu kigo cy'abihaye Imana niho uyu mwana arerera abandi bana be babiri. Uretse abo basore bateye kabebe inda akabyara abana babiri, hiyongeraho undi wa gatatu ushinjwa kumuhohotera ubugira gatatu nawe ubura n'ahakana ibyaha. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, kabebe wabyaye utundi tubebe tubiri yumvikanisha ko agikomeye ku musore wa gatatu uregwa ko yamusambanyije inshuro eshatu. Ku bwa kabebe, uyu musore bivugwa ko yakoraga umwuga wo kogosha mu mujyi wa Kigali yari inshuti ye ku buryo abifitiye ububasha yamufunguza. Iki kibazo cy'ihohoterwa ry'abana rishingiye ku gitsina, abahagarariye amatorero n'amadini bavuga ko ahanini giterwa n'uburangare bw'ababyeyi batakita ku nshingano zabo. Bishop John Rucyahantu uhagarariye ihuriro ry'amatorero n'amadini ya Gikristo mu Rwanda niko we n'abagenzi be babibona.
Abana b'iki gihe bameze nk'uko base na banyina bameze, nta mwana ubu uko atagizwe. Niba ababyeyi ari indangare batabana n'abana babo bakabajungunyira abakozi batazaho bavuye batazi uko barezwe, ababyeyi nibo batera abana uko baba babaye
bwane variste mu Rwanda cyakushinzwe kurwanya uhohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana no gutwita kwa bangavu mu mpuzo miryango y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Claude Mumpire yabwijwe irya Amerika ku gihe cyose nta ngamba zikarishye zafatwa kuri iki kibazo ingaruka zarushaho kwiyongera
kibazo ne hatagira igikorwa ingaruka zirahari cyane mbere na mbere hari abana benshi bari kuvuka mu gihe igihugu gifite gahunda yo kuboneza urubyaro cyangwa gusaba uko habyarwa bakiye abashoboye kurera none kibazo byangayikishe kuba hari abana bari kubyara abandi anurwanga abana ntibashobora kurera abandi bakiyongera ku mitwaro y'ababyeyi bari bafite yo kubarera ugasanga ni ikibazo kizagira ingaruka mu muryango amakimbirana ariyongera hagati y'abateye inda n'abaziterewe amakimbirana ariyongera ndetse bizagira n'ingaruka ku bukungu bw'igihugu kuko niba abana bakabaye bakorera igihugu bari kujya kurera abana ntibagira icyo bakora abana bari kuva mu ishuri urumva bizagira n'ingaruka ku burezi kuko ngira ngo dufite abana benshi bavuye mu ishuri kubera iki kibazo ni
bwana mu Rwanda cyaka kagira icyasa w'ubutegetsi bw'u Rwanda
mbere na mbere ikintu dusaba guverinoma n'uko ibi bintu byashyirwamo ingufu na buri wese inzego z'ibanze zikadufasha noneho nkanasaba ndetse inzego z'ubutabera ko zashyira ingufu mu gukurikirana abateye bano bana inda cyangwa abakomeje gutera abana inda kugira ngo babibazwe kuko imibare dufite igaragaza yuko umubare w'ababasha kugezwa mu nkiko ni uracyari muto cyane ugeranyije n'abakora ibyaha
Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango mu Rwanda yizeza ubukangurambaga butajegajega ku nzego zitandukanye ndetse n'abagize umuryango mu mugambi wo kubonera umuti iki kibazo Ubushakashatsi bwakozwe n'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda mu mwaka ushize wa 2016 bwagaragaje ko mu mirenge 52 yo mu turere 10 hirya no hino mu gihugu abangavu bari hagati y'imyaka 11 na 18 basaga 88 batwaye inda ubwo bushakashatsi bwa Claude bushyira akarere ka Huye ku mwanya wa mbere wagaragaye abangavu benshi ku mpuzandengo ya 14 n'ibice 2% batwaye inda gakurikirwa n'uturere twa Kicukiro na Kamonyi Ubundi bushakashatsi bwo mu mwaka ushize bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare nabwo bushyira iki kibazo kuri 7% mu gihugu hose by'abangavu bari hagati y'imyaka 14 na 17 batwaye inda ehakabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze Eric bagira ubusa tugaruke na muri leta zunze ubumwe za Amerika haho ibikorwa bijyana n'umuhango wo kurahira wa Donald Trump ku mwanya wa perezida wa Amerika bizamara iminsi itatu guhera kuri uyu wa kane nyuma ya saa sita rero nkuko twabibabwiraga mu kanya jo kwa gatanu ni wo munsi wo guhererekanya ubutegetsi hagati ya perezida Barack Obama na Donald Trump Trump rero azababaye perezida wa 45 azarahirira ku nzu ya Kongere hano I Washington DC turi kumwe rero na bagenzi bacu Edi Rwema na Louise Bigirimana bari hafi yaho iyo mihango izabera barimo kudukurikiranira uko imyiteguro irimo kugenda Edi nguhereho watubwira umwuka uraho hanze ibintu byifashe gute ibintu bikomeje kuba nkuko byari bisanzwe n'abamukerarugendo batembera byifashe gute
urakoze Jenny ubundi hanze neza y'ingoro inama nshinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika ari naho ibikorwa nyirizina byirahira bizaba ikigaragara hano nuko barimo kugerageza ibyuma barimo kubaka ibisenge hirya no hino bamukiragendo barahari ariko ikigaragara cyane nuko uhabona abantu baje basa nkaho bavuye hirya no hino mu gihugu baje kwitabira ibi birori benshi bambaye ya mipira n'ingofero tuzi cyane twamenyereye Trump yakundaga kwambara yanditseho ngo make America great again
urabona umutekano ari wose bimeze neza
umutekano wo wongerejwe bikabije ari nkuko narivuze ibyuma byinshi bagiye bashira hirya no hino ahanini bigamije guhagarika abantu kugira ngo batajyaho batemerewe kujya naho ubundi ibintu n'ibisanzwe twizeye ko bizakomera birenzeho ku munsi wese
ye ubwo tuzakomeza tubikurikirane Aloyizi uranyumva wowe
Ndakumva Jenye.
Ye, urabona aho uhagaze wowe aho uri umutekano umeze gute hari abashinzwe umutekano bangana iki?
Aho mpagaze ndi mu barabara yo ngaha muri iki kibanza hafi yaho umutekano wa polisi uko bisanzwe bakiteguriye bikomeye cyane ariko nagira cyane cyane ndababwira ukuntu amabarabara cyane cyane yazitiwe hamaze igihe cy'indwi nka yose bari ko barazitira amabarabara yegereye ibiro by'inama nshingamateka ndetse nibiro ndetse amazu inyubakwa nyinshi zaha impande y'inyubakwa zitawazitiye kugira batangure gutegura kwitegurira neza icungera gicyo cyo gikorwa kizoba ejo ku munsi wa gatanu
urakoze cyane murakoze Edi Rwema na Louise Bigirimana ubwo turaza gukomeza dukurikira amakuru tuzageza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika Nchuti mwese rero twari kumwe ubu turi hafi gusoza sinzi niba hari igishya ku mukino w'umupira Fidele wagira icyo tubwira?
No babwira ko rukino warangiye hagati ya Tunisia na Algeria. Algeria ifise Tunisia ifise ibitsindo bibiri kuri kimwe.
Iye mwakoze mwese kudutega amatwi mugira ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.